Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Todo mire mani rambo na niwatuma amajui abashikira ndabahaye miro jitwa genzi mwete mudukurikira kuri radio Nzamba gateka kawe. Turi ku munsi wa kabiri igihe ya 2023 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwa hanini n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ingingo yo kubuza bunguruza abantu mu gisagara cha Gitega yoba yari inyegeje guhisoko umwe mu bagwiza tunga yegereye umugambwe CNDD-FDD imodoka zunguruza abantu zikaba zaramaze gushika muri ico gisagara murabikurikira muri ano makuru. Leta y'u Burundi ngo irakwiye kubavanura n'imigwi ya FDLR yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. David Gakunza bivuze inyuma yaho iyo migwi ariyo yagirijwe kuba yarateze umutego imodoka yari arimo ubuserukira igihugu c'Ubutaliyano mu gihugu ca Congo gaca gitabimana kuri uyu wa mbere navyo nyene twawe bateguriye. Nakayamuneza ku banyeshure b'impunzi baba imurongwe mu gihugu ca Congo amashuri akaba yasubiye gutangura kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma yaho amashure yugariwe kubera ikiza cy'umugera wa coronavirus mu kanya cy'atujya midonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze mwese mudukurikira. Hari ikiziga cy'umuntu catowe ku muhinga mu kuri uyu wa kabiri muri komine n'intara ya Gitega. Icyo kiziga cy'umukobwa ari mu kigero cy'imyaka 25 kikaba catowe mu mwonga ugabura amakartie ya Bwoga na mbere ya quartier Gweru. Icyo kiziga kikaba cyari kimaze kononekara abantu bakaba batashoboye kumenya uyu muntu. Aho nyene mu ntara ya Gitega hari umuryango wazindutse witegura kuja gufuba uwawo yitavye Imana bageze mu buruhukiro by'ibitaro by'intara ya Gitega basanga uwabo nta uhari. Uburongozi bw'ibitaro bukaba bwabasiguriye ko bishoboka ko uwabo yoba yahambwe imugera n'abandi bamwitiranije n'uwabo. Ubutegetsi bukaba bwatanze uruhusha bwo kuja kuzura uwo yahambwe kugira barabe ko atari uwo batari uwabo hama bamuhambane iteka ry'umuryango. Ubuserukira igihugu c'Ubutaliyano mu gihugu ca Leta y'Intwaro Rusangi ya Congo yaraye aguye mu mutego wabicanye muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'Uburundi ntiyatanzwe kurungika ubutumwa bwo guhoza Leta y'u Burundi n'iya Congo abikije ku rubuga aguye rwa Twitter kubw'umwanditsi akaba n'umumenyesha makuru David Gakunzi ngo abagirizwa ubwo bwicanyi na ba FDLR nk'uko biri mu itangazo rya Leta ya Congo. Abo nabo bakaba bacuditse n'ubutegetsi bw'Igitega burongowe na General Evariste Ndayishimiye. Leta y'u Burundi ngo yari kwiye kubavanura ubutagisubira inyuma n'uwo mugwi wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda bigasigurwa na David Gakunzi.
Inkuru y'urupfu rwa ambasaderi wa Itali muri Congo inkuru ibabaje cyane. Minisitiri w'Interior muri Congo yavuze yuko yishwe na ba FDLR. Abafederere turazi uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Turazi amarorerwa bakora muri Congo kuva muri 1994 kandi turazi yuko mu Burundi naho bafise uruhare mu bibi byahakozwe. Turazi yuko bari mu nzego z'umutekano mu Burundi birazwi yuko bakoresha u Burundi nka bazariyeri, birazwi yuko bacisha izahabu n'ubutaka bivye muri Congo i Burundi yagiye kugurisha. Hagize rero yuko guverinoma y'u Burundi ihagarika ayo marorasiyo ifitaniye na FDLR. Ni ibintu Leta y'u Burundi itegerezwa gufata ikaraba neza ikisubira ko igahagarika iyo myifato iguma ituma ifashanya n'izo nkunzi z'ikibi. Hagize yuko u Burundi buturna page iyo migenderanire ijyanye n'igirana na ba FDLR kugira hagaruke amahoro mu Burundi kandi kugira hagaruke amahoro muri ako karere.
David Gakunza kaba ari umwanditsi akaba numumenyesha makuru w'umurundi inyuma y'ingingo iherutse gufatwa n'abajejwe intwaro muri komine ya Gitega yo guhagarika abunguruza abantu hagati mu gisagara cha Gitega yuba yinyegejemwo umugambi w'umugwiza tunga yegereye umugambi Sende DFTD muri zindwi zibiri ziheze hafashwe iyo ngingo amabisi atanu yunguruza abantu aza yaratanguye gukora mu bice abunguruza abantu ku makinga bahora bakoreramwo hagati muri ico gisagara cha Gitega n'inkuru ya Bertrand ngenda kuriyo
inyuma iyo ngingo yafashwe na mustaneri wa komine ya Gitega haraheze iminsi 12 abanyagihugu mu gisagara cha Gitega bagiye babona amabisi atanu mashasha yunguruza abantu aza yatanguye akazi ari nayo agakorera hagati mu gisagara cha Gitega yunguruza abantu baje mu makaritsi atandukanye ayo makaritsi nyene akaba ariyo yahora akoreramwo amakinga bita taxi vero nkuko amakuru ava muri komine ya Gitega bivuga iyo miduga mishasha yobaye gukira umugwiza tunga w'umurundi azwi ku izina rya Adrien Gacika batazira ziranotse azwi nk'ubucuditse cyane n'umushikiranganji wa mbere yarenga iyo mbunyoni aya makuru nyene akemeza ko iyo ngingo yari yaganiriwe ko n'impande zibiri uwo mugwiza tunga na baramatari w'intara ya Gitega mbere yuko ifatwa igashikirizwa abunguruza abantu ku makinga mu gutanga ishiguro abarongoye intara ya Gitega bakaba bamenyesheje ko iyo ngingo ije kugira ubahirizwe isura nziza y'umugwa mukuru wa politike hamwe no kugabanya amasanganya yatezwa n'abunguruza abantu ku makinga kuva rero iyo ngingo ifatwa abunguruza abantu ku makinga bamenyesha ko batazi ngene bagiye kubandanya babaho kuko kubwabo mwuga ni wari uwo kubatungisha nyabuna wari uwo kubatuma bagwanya ubushomeri n'ubukene muri kino gihe rero abatakivero bakorera ku ibarabara rya Gitega Ruyigi ntibemerewe kurenga ahari kaminuza bita Polytechnique abandi nabo kizira ko barenga parking ya Zege cyo kimwe n'abakorera ku ibarabara rya Gitega Bujumbura ntibemerewe kurenga parking yo ku Magarama akaba rero ari ku nshuro ya kabiri hazanywe amabisi yuguruza abantu hagati mu gisagara cya Gitega aya mbere akaba yari yazanywe n'ishyirahamwe Volcano ryunguruza abantu Uganda rwagiye inzamba rukawagerageje guhamagara buramataru w'intara ya Gitega no mugwiza tunga Adrien Gacika bavugwa muri izo ngingo zagiye zirafatwa rurabakena
Turabandanya nano makuru amashure mato mato na yisumbuye yasubiriye gutangura kuri uyu wa 2023 ruhuma 2021 mu gisagara cha Kigali mu gihugu cy'u Rwanda amashure akaba yaramaze hafi ikiringo cy'umwaka yugawe kugira ngo leta y'u Rwanda igwanye ikiza cha coronavirus gihanze isi yose mu burongozi bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda barakenguruka ingingo yo gusubira kugurura amashure Patrice Nadoho Kalongoye impunzi zahungiye mu bisagara asaba ashimitse abanyeshure b'impunzi z'abarundi hamwe n'abigisha b'impunzi gufata iya mbere mu gukurikiza amabwiriza y'igihugu cabahaye ubuhungiro yo kugwanya ikiza cha coronavirus.
Numunezero ntangere kubavyeyi no kubana kuko hari haciye igihe kirekire kubera ikiza cha corona abana batiga. Kandi urumva abana iyo batiga aba ibibazo byinshi mu miryango baragoye gukurikirana ku munsi ku munsi narijya baba bamenyereye kwirirwa ku mashuri yabo. Nakanyamuneza rero natwe kuri twese nk'abavyeyi kuko bwa mbere hoho nuko hariho n'abavyeyi babarezi bari basanzwe batunzwe n'umwuga wo kwigisha nagomba rero ngire ko ntanga impanuro barabona aho tuvuye ko ari habi nubasaba ko bogerageza kubahiriza cyane amabwirizwa leta ishyiraho yo kwirinda iki kiza cya coronavirus kuko ni kiza giteye ubwoba cyane mu minsi heze mwarabonye yuko cyari cyinshi cyane ni nacyo gituma bari bahagaritse ibikorwa byose bijyanye n'aho abantu benshi bakoranye ntibasaba rero ko boba ba mbere mu kubahiriza amategeko leta ishyiraho kugira ikingire abanyagihugu bayo na twebwe turimo
numunezero mwinshi ku bavyeyi abanyeshure bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya murongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri abana basubiye mu mashure kwiga amashure yari yarugawe kubera ikiza cha coronavirus abana rero ngo bari bamaze iminsi baja mu ngeso mbi kubera batiga none ico kibazo ngo cyatorewe umuti ni inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye
Abavyeyi baragaragaza umunezero wabo kubona abana basubiye ku ishuri. Uyu asaba ko leta ya Kongo yorushirizaho kubigisha ingene birinda kiza COVID-19 yoye kuza irugara amashuri y'abana.
Ingingo yo gusubira kugara amashuri ngo ni kubera corona, twasaba leta ya Kongo kitosubira kubaho, ahubwo barondere iyindi migambi yo kugwanya iyo coronavirus kugira ngo ntibe intandaro yo gutuma abana batiga. Bashireho amaravime ku mashure, abana babakoreshereje amakashine bayabahe, babigishe gukaraba buri munsi, babigishe byose byo kwikingira coronavirus hako basubira kugara amashure.
Abana bariko baraheza amashure yisumbuye ngo iyo bugaye amashure ubumenye usanga bwasubiye inyuma.
Nko kubana hoho baba bariko bariga nk'abo bita abafinaliste, usanga atari ikintu ciza, usanga bagiye gukora ibibazo ataco bize, ukaca usanga rero nta bumenyi buhagije abana usanga bafise kuko biga ibice bice by'umwaka nko mwaka uheze, mwaka wari inzohera atana rimwe bize, usanga bagiye gukora ibibazo mu byo bize mu kwezi kw'intango y'amashure gusa. Byari kuba byiza rero leta ya Kongo igumije iyo ngingo yo kugurura amashuri abana babandanye biga, by'ukuri tubwe nk'ababyeyi byatunezereje.
Uno munyeshuri nawe afite indero yacu irasubira inyuma iyo tutiga.
Ahanini twasaba ko leta ya Kongo ko yodufasha guhagarika amashuri kweri ntibisubire, kuko iyo twicaye muhira udusanga indero bamwe amatwayitaye kifatwa twishakiye tuzerera ahantu nyine atagico afashe, maze rero amashuri kuba yugurutse icyo bidusaba gusubira ku murongo nk'uko byahora.
Hamwe kandi ya murongwe amashuri inzu barabiramwo sinema amashengero n'ibindi bibanza bihuriramo abantu benshi cyarugawe kubera ikiza COVID-19.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Nijyari biri ngombwa gukaraba iminwa igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo, naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ko imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako ni akamo kahagiye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ikiraro cyo ku ruzi Murago kiri ku kiraro gihuza igisagara cya Bujumbura n'intara ya Bubanza kirashobora kubomo ku mwanya wari wo wose biturutse ku mazi y'imvura igwa ari nyinshi muri kino gihe. Abakoresha iryo barabara cyane cyane abagendesha imodokari bagatinya ko gishobora kubahitana hamwe ataco kugwa. N'inkuru twateguye tugashikirizwa na mugenzi wacu Audas Nimbona.
Ikiraro cyo kuruzi Murago kiri neza na neza muri zone ya Rubirizi komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura ku ibarabara ihuza igisagara cya Bujumbura n'intara ya Bubanza. Inkuru ziba muri iyo zone zimenyesha ko amazi y'imvura imaze iminsi igwa yacononye cyane ku buryo gishobora kubomoka umwanya wari wo wose. Abiyunguruza bahaca cyane cyane abagendesha amamodokari bavuga ko bagica ko bafise ubwoba bwinshi bibaza ko gishobora kubomoka hanyuma kikabahitana. Bavuga ko hamwe atashokogwa icyo kiraro gishobora kubomoka uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rugahagarara bigatuma leta n'abanyagihugu bahombera. Nitwashoboye kuronka Roger Ngendabanyikwa arongoye ibikorwa mu gisata kijejwe amabarabara mu Burundi kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Arakoze mugenzi wacu Audace Nimbona. Nino ngaha duce isozerera amakuru turateye kubashikiriza. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira bagenzanje b'uruganda rwa Radio Inzamba begeranije n'amakuru ndabakengurukiye. Habe na Todomine Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma rebere basikamwe n'abashikina yabashikirije. Turabifurije kuranirwa iwanyu naho ubutaha mubandanye mukurikira ibiganiro bya Radio Inzamba.